Ini Radio Isuja Amerika. Ati izwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kinyundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu kimwe na Fidel Niyongabo ikaze mu makuru yo muri aka kanya. Sentare isubirwamwo imanza yagumijeho igihano cy'imyaka 25 cyacakatiwe Rusesa Abagina Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba ku nshuro ya mbere. Umuryango wa Paul Rusesa Abagina watangaje ko yagize ikibazo cy'imitsi y'ubwonko.
Ubu papa ararwaye cyane, tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera, natwe tuzakomeza tumusengere. Tuzi ko papa yagize AVC.
Uwo ni Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesa Abagina. Abantu 21 barabiswe mu ijoro ryakeye narikekwa ko ari ADF mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri Indonesia, sentare yakatiye igihano cy'urupfu umwarimu yafashe ku nguvu abana b'abanyeshure. Ejo kwa kabiri, sentare mpuzamakungu mpanabyaha izotangura kuburanisha urubanza rwa mbere ku byaha by'intambara muri Darfur. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya uriko uriyumvira gufatira Uburusiya ibindi bihano. Ito ni jodi ya makuru avuga hirya no hino kwisi. Tubibutse inshuti mwese murantunga ko muri komanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru rero yavugwa hirya no hino kwisi idonido ryayo. Abantu 21 barabiswe mu ijoro ryakeye narikekwa ko ari ADF mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi.
Igitero cyabaye mu mudugudu wa Masambo mu karere ka Rwenzori nko muri kilometero 40 uvuye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umwe mu barokotse witwa Kakule Sanane yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cy'Abongereza ko ari igitangaza kuba yarusimbutse. Ati twari tukiryamye maze dukangurwa n'amasasu n'abaturanyi bavuze induru, twahise tubaduka turibuka. Sanane na Ricardo Rupande, perezida wa Societe Civile ya Rwenzori, bavuga ko abicanyi bamaze kugenda babaruye imirambo y'abantu 21, ariko ko abishwe bashobora kuba ari benshi kurushaho kubera ko hari abaturage bazimiye. Bakeka ko abicanyi ari ab'umutwe wa ADF wakomotse muri Uganda. Umuvugizi w'ingabo za leta muri Rwenzori, Kapitaine Anthony Mwarushayi, yirinze kugira icyo atangaza, avuga gusa ko baza gusohora itangazo. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ADF imaze kwica abaturage b'inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi, kandi ko ubwicanyi bwayo bushobora kwitwa ibyaha by'intambara. Mu kwezi kwa 12 gushize, Uganda yohereje abasirikare barenga 1000 bajya gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurwanya ADF.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Muri Indonesia, sentare yakatiye igihano cy'urupfu umwarimu yafashe ku nguvu abana b'abanyeshure. Thomas Kamirindi arabandanya ibindi kuri iyo nkuru.
Ibyaha by'umugabo Henry Wirawan w'imyaka 36 y'amavuko byakubise inkuba igihugu cyose. Ubucamanza buvuga ko yabikoze hagati y'umwaka w'2016 n'uw'2021. Yahamwe no gufata ku ngufu abana b'abakobwa 13 mu bo yigishaga bari bafite hagati y'imyaka 12 na 16 y'amavuko. Mu kwezi kwa kabiri gushize, urukiko rw'ibanze rwo mu mujyi wa Bandung mu burengerazuba bw'igihugu rwamukatiye gufungwa burundu. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igihano cyo kwicwa bwarajuriye. None uyu munsi urukiko nibwo rwakurikiye koko rukatira Henry Wirawan igihano cy'urupfu. Minisitiri ushinzwe kurengera uburenganzira bw'abana nawe yarashyigikiye ko Wirawan ahabwa igihano cy'urupfu. Naho komisiyo ya leta ishinzwe uburenganzira bwa muntu ubusanzwe muri rusange itemera bene iki gihano yari yatangaje ko kitamukwiye. Avoka we Iramambo yabwiye itangazamakuru ko adashobora kuvuga niba azajurira kubera ko atarabona inyandiko yose y'urubanza. Ikigo ntaramakuru Reuters kivuga ko gufata abana ku ngufu mu mashuri ari ikibazo gikomeye muri Indonesia.
Ejo kuwa kabiri sentare mpunza makungu mpana vijaha izo tangura kubura ni suruga Rwanza wambere kubijaha vijinambara za muri Darfur idonido kuri nguruna Thomas Kamilindi
Uregwa yitwa Ali Muhammad Ali Abdurrahman uzwi no kwizina rya Ali Kushayeb yahoze ari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe Jean Jawida aregwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu 31 birimo ubuhotozi gutoteza gufata ku ngufu no kwica urubozo inzira karengane warabihakana Ali Kushayeb ni ubwe witanze yishyize mu maboko ya CPI muri Repubulika ya Centrafrica mu kwezi kwa gatandatu 2020 ahita yoherezwa muri gereza ya CPI ilahe mu Buholandi yari amaze imyaka 13 ashakishwa ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu urubanza rwe n'intambwe ikomeye ku butabera bw'abahohotewe ubwicanyi bwo muri Darfur bwatangiye mu 2003 ubwo abirabura baho bafashe intwaro bashaka kurwanya leta guverinoma yashinze umutwe w'abarabu witwa Jean Jawid kugira ngo uyifashe mu rugamba umuryango w'abibumbye uvuga ko iyi ntambara yahitanye abantu bagera ku 300,000 ijugunya mu buhungiro n'abandi barenga miliyoni 2 kandi ko yabayemo ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe cyane cyane abo mu bwoko bw'abafuru babirabura mu bose peyi ibikurikiranyeho harimo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir ariko we ntarashyikirizwa urukiko kuva ahiritswe ku butegetsi mu 2019 aracyari muri gereza i Khartoum muri Sudani
Tugushimire Thomas kuri iyo nkuru umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uriko uriyumvira gufatira Uburusiya ibindi bihano nanone dutega amatwi Thomas Kamilindi
mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'Uburayi Joseph Borrell avuga ko inama y'abagenzi be b'ibihugu bigize umuryango yihutirwa cyane ishobora guterana muri iki cyumweru ibihano bishya birasabwa cyane cyane n'Ubufaransa n'Ubudage nyuma y'ubwicanyi bw'abasivili Uburusiya buregwa ko bwasize bukoze mu mujyi wa Bucha mu majyaruguru ya Kiev umurwa mukuru wa Ukraine bwakubise inkuba isi yose bumaze kumenyekana Borrell ntasobanura ubwoko bw'ibihano bishya bashobora gushyiraho ariko vice president w'inama nyobozi y'umuryango Valdis Dombrovskis we yatangaje ko bashobora gufata ibyemezo no kuri peteroli na gazi ibihugu by'Uburayi bigura mu Burusiya kandi bikeneye cyane ibihano bisanzweho ni nko gukura amabanki y'Uburusiya amwe n'amwe mu rugaga rw'itumanaho SWIFT no gufatira imitungo y'abaherwe y'inkoramutima za President Vladimir Putin Uburayi kandi bwafungiye ikirere indege z'Uburusiya buhagarika no kugurisha ikoranabuhanga cyane cyane rya gisirikari mu Burusiya umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bavuga ko Uburusiya bukora ibyaha by'intambara muri Ukraine biyemeje gufasha Ukraine gukusanya amakuru yabyo bashyigikiye kandi na Nketi CPI n'ishami rya Roni rishinzwe uburenganzira bwa muntu nabo barimo babikoraho
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mushobora no kutwumviriza mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku kibanza cyacu cha internet acho wezi tata kaburungu radio yacu vewakaburungu.com cyangwa kuri Facebook mukanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda sentare yungururizwamo imanza yagumizeho ihano cy'imyaka 25 cyari cakatiwe Rusesabagina Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe Nsabimana Calixte Sankara yagabanirijwe ihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15 asumta kaboyi aratubwira ibindi kuri inkuru
Nago byadutangaje kuko kuva papa baramushimuse bamukoreye icarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo
ahandi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande ahakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo va gusa ku mumva n'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo bamwe ndabona bafata amasafuriya ariko bamwe bavuga ko batarabona bategereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo cy'urubyiruko abagore
Mu dutunge habaye akabazo gatoyi twariko turavuga kuri sentare yungururizwamo imanza yagumije igihano cy'imyaka 25 cyari cyakatiwe Rusesabagina Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe Nsabimana Kalisi Sankara yagabanyijwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15 muri cyo gihe umuryango wa Paul Rusesabagina bavuze ko ingingo ya sentare yungururizwamo imanza atashingiro ifise mukobwa wiwe Karine Kanimba yabwiye ijwi rya Amerika ko bazobandanya gusaba ko arekugwa ku nshuro ya mbere umuryango wiwe watangaje ko Rusesabagina yagize ikibazo cy'imitsi y'ubwonko AVC Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira uko bakiriye ingingo ya sentare yungururizwamo imanza yemeje ko igihano cyo muri sentare nkuru aricyo kigumaho
Nago byadutangaje kuko kuba papa baramushinyuse bamukoreye icarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo bino twari tuzi ko bizagenda gutya ubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa
none se murateganya iki muzakora cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa
rino rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo gusaba yuko papa arekurwa iyo kampanye irimo irakomeza kukura ku isi yose abantu benshi baza basaba yuko papa arekurwa icyumweru gishize ONU imaze gusaba yafashe umwanzuro isaba yuko papa arekurwa bavuze yuko bamushimuse bamugeza mu Rwanda mu buryo butemewe bamukorera iyicarubozo kurwo rubanza rutagombaga kuba noneho rusaba u Rwanda yuko ari bamurekurwa byihuta bakanamuha indemnité ku buryo tuzi ko ONU iduhagariye inyuma ihagariye kumwe na papa kandi nabo bazakomeza bamuvugire n'abandi bose rero ku isi bapasije ama resolution birirwa babwira leta y'u Rwanda kumurekura nabo bazakomeza
uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo abitegerejeho mu rwego rw'ubutabera ariko se kubatamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya
ungu papa ararwaye cyane tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera natwe tuzakomeza tumusengere ziko papa yagize AVC kubera ko bamwima imiti ye afite na paralyse mu maso ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi bamwima imiti ye imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho rero turafite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi ariko ungu papa naga meze neza
mukanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere mwacakiriye mute icyo cyemezo agisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa
ONU yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba yuko papa ari imfungwa politiki yuko bamushimuse yuko agomba kurekurwa ko kandi bagomba no kumuha indemnities bamufashe arbitrarily nibyo ONU yavuze kandi isaba yuko u Rwanda imurekura ikindi cyabaye nuko abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba abo bantu bakurikiye urubanza ko u Rwanda yahaye uburenganzira bwo gukurikira byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire ari u Rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe barabirebye rero basorora rapport uyu munsi bavuga ko runo rubanza rwari ruri ikinamico ko na justice yari irimo yuko papa ari ifungwa rya politiki bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro ufite
Karine Kanimba ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane Venuste
Turagaruka rero kuri yingingo ya sentare yungurizwamo imanza yagumijeho ihano cy'imyaka 25 cyari cyakatiwe Rusesabagenya Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe Nsabimana Calixte Sankara yagabanirizwe igihano umwa avanwa ku myaka 20 ahaniswa 15. Tuze mu Burundi muri aka kanya ishyirahamwe gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa Leta Oricom ryatangaje icegeranyo cy'ibikorwa byaranguye mu mwaka w'2021. Muri icyo cegeranyo iri shyirahamwe ryagarutse ahanini ku inyuruzwa ry'amafaranga arenga miliyari 400 y'amafaranga y'amarundi. Inkuru ya Thierry Ndayishimi.
Bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe, bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi, baba abakora ubuzi bwa Leta canke abakorera abikorera utwabo, basanga batagishobora kupanga amazu. Abayazi n'ijwi ry'Amerika bavuga ko aho baronse amazu basanga ibiciro n'umurengera.
Bisagara ntibireshe kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu biguma biduga buri munsi ku munsi. Nk'inzu nk'umwatangu yabamo ku 50,000 ugasanga bagera mu dogiriza ko.
Uri kuraraba nk'inzu y'ivyumba 2 na salon ugasanga harimo dusha toilette ukaza wumva bayisize ku 25,000. Hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo 50,000 kugira ngo bikunde wongere ko canke usohoke. Kandi usohotse barayongera ko nyene. Gushika ubu unye ikintu cyo gupanga ni kibazo kuri twega abanyagihugu.
Iyo myidogo irafite ishingiro kuko umugambi wa Leta wo kubaka uburaro rusangi umaze imyaka myinshi warahagaze, nkuko bivugwa na Gaspar Kubako yigeze ku mushikiranganje wa Leta y'u Burundi ajejwe inyubako. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibituma abiyubaka izabo bazizimbako.
Hariho n'inyubako zubakwa na Leta hama bakaziha abantu bafise uburyo bubayabaye bagashobora kugenda barariha ukebuke kuko myaka 10-15 ishika 20. Rero uburaro uno munsi biragoye gusigura inde byifashe kubera kuko Leta ntishubakira abakozi bayo. Ibyo kubakira abakozi ba Leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo byaragabanutse cyane kuko abagabandanya baronka amaparasera bariho mugabo urumva byaba birimo ingorane, hama harimo umusunikano, hama harimo induru, muhora mubyumva.
Abapanze amazu y'abigenga babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko badatahura igituma agoma aduga ibiciro, basaba Leta kubaremurira uwo mutwaro.
Biratugora kumenya icyo bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na mere itaba yadogije ibiciro by'inzu. Iko ryagumye ni ryarindi mugabo twayebwe abantu batanze basanga baguma ritugiriza.
Nk'abantu ushikira kure mwo tumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose, kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohoke kuko dusohotse baca baduza amazu. Nukuri turasavye biga iki kibazo cyo gupangisha amazu.
Gaspar Kobako yigeze kumushikiranganje ajijwe inyubako ko nawe nyene asaba Leta gutorera umuti ico kibazo kitera kibandase. Aratanga n'intererano y'ikintu byogenda.
Wari wubatse inzu yawe ku ideni uzokwishura ku myaka 10-15 mbere na 20, ubwa mbere banki iteza kuyishura, hanyuma ifaranga ryarataye agaciro. Uko rigenda rata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro cyo kugende amafaranga agenda rata agaciro, ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara ntuduga nawe nyene rata agaciro. Twibaza yuko inzira ya mbere ariko Leta yotegura ibibanza bitunganywe neza no kubaka uduza hejuru. Ni ukuvuga yuko barondeye nk'aho bokubaka, dufate ko ari nk'ikilometero kwadarato, amazu maremare menshi ubwa mbere yozimbuka harimo kubakira benshi.
Leta y'u Burundi ibicishije mu kigo Obuha kijejwe uburana mu gihugu iri ku kivi mu ntumbero yo kuronsa ababishoboye aho bubaka ubwo buraro. Jean Pierre Gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakozi b'ijwi ry'Amerika ibiriko birarangurwa.
Umuntu yotanga bikuru bikuru biriko birakogwa na cane cane ibibanza byabimaze gutunganywa, ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera abenegihugu. Umuntu yotanga akarorero nk'Bujumbura yazanira busoro kitingwe bihara gisyo Nyabugete eka mbere si Bujumbura gusa, uvuga Ngozi kuri site Vyegwa Muyinga Mukoni eka mbere n'ahandi.
Iruhande y'itangwa ry'amaparisera ku bashobora kwiyubakira uburaro, Leta irifuza kuvyuma umugambi wayo wo kubaka inyubako rusange. Umugambi ugeze ku ntambwe ishimishije nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikigo Obuha.
Uwonye tuliko tularondera abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange turi kumwe n'ibanki y'uburaro turafise n'abandi bagwizatunga baba mu Burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange aho twovuga nk'abo twita izi Togo Arab Contractors hariho na Banque Mondiale n'abava mu gihugu cya Hollande kambere ko yava mu gihugu cy'Ubushinwa bariko baraza ari benshi turibaza yuko mu minsi iri imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino haba ibujumbura canke mu ntazo hagati mu gihugu.
Umuyobozi mukuru w'ikigo Obuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi ibicishije mu bushirangaji mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo leta iri kwiregeranya amatongo yose yegukira ayo nayo akazubaka mu buraro rusange abazoyubakamo bazoriha bukebuke gushika aho bubegukira.
Mutubabarire rero inkuru ntiyari yerekeye ishyirahamwe Orikome ryashyize ahagaragara raporo yaryo ku isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta. Yari inkuru yerekeye leta y'u Burundi ibikishije mu kigo Obuha murantunga kijejwe uburaro mu gihugu imenyesha ko igiye kuvyura politike yo kubaka uburaro rusange. Inkuru twasomewe na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Igitigiri kinini cy'impunzi zituruka muri Congo zihunga imishyamirano hagati ya leta n'abagwanyi ba M23 ntibashaka kuja mu ikambi z'impunzi. Bavuga ko bashaka kurindira ku mupaka kugira ngo umutekano ugarutse basubire iwabo. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yishikiye mu ikambi ya Nyakabande araba uko byifashe.
Aha ni ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande ahakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri Repubulika Demokarasi ya Congo va urusaku mu mvano rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo. Bamwe ndabona bafashe amasahani, abandi bafashe amasafuriya, ariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani. Ubwo rero akabaza gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo. Barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo ibyo mbona babagaburira. Ndabona benshi ni urubyiruko, abagore bahetse abana hamwe n'abana batoya cyane. Bo benshi mbona ahangaha nta bagabo benshi bakuze barimo. Wowe kuhagaraye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi
hejuru ko nta masahani ngo mfite
amasahani yo kuriraho
ngo kuriraho
byagenze bite se
none ko twaje ko batari batwakiza amasahani tabona twe turo twaje mu ntabaduhesa hano
none urarya bigenze gute.
Ndamanza natira kuri mugenzi wanje wo bahaye.
Ubwo no gutegereza karangiza kuri. Impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure, nubwo ari kifuzo cy'abayobozi ba Uganda ko zava mu mujyi muto wa Bunagana udafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu. Aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha Nyakabande.
Mbere yuko tuza ino muri transit nuko twahisemo kujya mu kambi kuko batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu Congo hameze neza. Gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari mu ntuze mu gisiziri. Ubwo rero tureba ko gutaha tukomeze kimwe mu kambi.
Ni ubwa mbere uhunze?
Ni ubwa mbere.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 25.
Kubugiye mu kambi urumva bitagiye kukubangamira?
Tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ashakira ubuzima agatuza agakora akaniteza imbere n'abantu bose. Wo kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima.
Nanze nawunze sasa mu rugo ni hari iwacu canzu no inyeshamba zose zituruka mu kirunga ziri gushyikira iwacu n'ibirindiro byabo biri indege bayimanuwe ndaho ngeze hariya Bunagana ndara ijoro rimwe ubwana mbaraye amajoro abiri.
Wabonye indege iri kumanuka?
Indege bayirashe ndi kureba.
Bande bayirashe?
Nimbare mu venturura nimbare guverinema nje nabonye iguye ngukunda urukuragura musozi rwa Gisorora mbona iguye tanamenya abayigwishije hasi nayibonye ijisho kurindi yakaga umuriro nje guhitamo kuja mu nkambi ni hejuru y'ibyo nabonye kugira indege ihanukire mu karere kacu mbone inzu y'umubose unakoreraga barayitwikira hiye nta bundi burenganzira nageze kuko njya kuba hariya.
nyamara benshi muri zimpunzi n'abadashaka inkambi bamwe batubwiye ko barushye ihunga n'ihunguka ridashira.
Ntabwo aribwo bwa mbere maze guhungaho nk'incuro ngine mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo, cyane ndarushye cyane ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratiyobeye cyane.
None wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare?
Twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima.
Turatesetse kurusha gukimbia kila siku kila siku. Kila siku magumu, kila siku magumu, sasa tutaishi namna gani? Kimbia ni njia M23 inatusumbua sana. Basi kila siku kila siku vitu nakimbia kila siku. Kikimbia kila siku haiko mzuri. Napotea sasa hivi nakimbia, unaacha vitu munyumba, barabara watu wanapotea. Pesa ningekula ningetumika na inaisha mbomu wa barabarani, kasi tutafanya namna gani? Baba imasha iendelee, inarudia nyuma. Endelea rudia nyuma.
Aha inyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye, gukora ibipimo by'icyorezo cya COVID-19 kubahagira bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura.
Wewe ulipata chanjo Kongo, hapa ni Uganda. Ya Kongo ni ya Kongo, ya Uganda ni ya Uganda. Hiyo vaksini ya miaka ngapi? Ya watoto wa miaka 15 kushuka chini na wamama kuanzia kwa miaka 45 kushuka chini.
Navuganye n'umuhuza bikorwa w'umuryango wita ku mpunzi HCR muri aka karere, Philippe Crepi, ambwira bimwe mu bintu by'ingenzi barimo gukorera izi mpunzi.
You are doing your best with the partners in Uganda government to give them food.
Ati turimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na leta ya Uganda hamwe n'abandi baterankunga kubaha ibyo kurya, imiti, ibikoresho byo mu nzu n'ibyo kuryamamo. Umubare uragenda wiyongera kandi wiganjemo abana batoya cyane n'abagore, bityo turimo gukoresha imbaraga nyinshi kandi mu buryo bwihuse kugira ngo dutabare aba bantu. Biba bitoroshye kwakira umubare nk'uyu uva mu gihugu kimwe kujya mu kindi mu gihe gito. Ubu dufitemo abarwayi
tugaruka rero ku nkuru ya sentari subiramwo imanza yungururizwamo imanza mu Rwanda yagumijeho igihano cy'imyaka 25 cyari cyakatiwe Paul Rusesa bagina kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba.
Ni icyemezo cyafashe umunsi wose gisomwa abacamanza basimburana nyuma y'amasaha arenga 8 urukiko rusoma ku rubanza rwagenze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Nibwo urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko Rusesa bagina Paul ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yari yahawe mu rukiko rubanza. Urukiko rwavuze ko ibyo urukiko rubanza rwemeje ko Rusesa bagina yemeye ibyaha ku buryo budasubirwaho nta shingiro bifite, ko Rusesa bagina yemeye icyaha gusa ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha. Nyamara geze imbere y'urukiko niyongera kukemera, ahubwo yahisemo kwivana mu rubanza. Urukiko ariko rusanga ko Rusesa bagina ari ubwa mbere akurikiranyweho ari impamvu nyoroshya cyaha rwanzura ko ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 rumamije icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Kuri Nsabimana Karisi Sankara wari umuvugizi wa FRN yari yasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamugabanyiriza ibihano. Nsabimana Karisi Sankara yari yagaragarije urukiko rw'ubujurire ko umucamanza wa mbere yirengagije ibyo yakoze yirega akemera icyaha ndetse agasaba imbabazi. Sankara yari yabwiye urukiko ko yatanze amakuru yose yari afite kugira ngo ubutabera bugere ku ntego yabwo. Sankara yarasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamuhanisha igifungo cy'imyaka 5. Urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko urukiko rubanza rutahaye agaciro kwirega no kwemera icyaha kwa Sankara n'amakuru yatanze, maze rwanzura ko akwiye kongera kugabanyirizwa ibihano rumuhanisha igifungo cy'imyaka 15 aho kuba 20 yari yahawe mbere. Herman Nsengimana wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FRN we yahawe imyaka 7 yivuye kuri 5 yari yakatiwe n'urukiko rukuru. Umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwari rwamugabanyirije ibihano cyane kandi nta mpamvu. Mark Nizeyimana wari ufite ipeti rya koloneli mu ngabo za FRN nawe yagumishirijwe igihano cy'imyaka 20. Umugore rukumbi warezwe muri uru rubanza Ngeri na Mukandutiye wari warakatiwe igifungo cy'imyaka 5 ubujurire bwamuhaye imyaka 20. Umucamanza yavuze ko ibyaha yakoze ari insubiracyaha kuko yari yakatiwe n'urukiko gacaca rwa Rugenge mu mujyi wa Kigali igifungo cya burundu rumuhamije ibyaha bya jenoside. Nubwo muri rusange ibihano byatanzwe n'urukiko rw'ubujurire rusanga byiyongereye ugereranije n'ibyari byatanzwe ku rwego rwa mbere, hagaragaye abaregwa bahawe igihano gito barimo Jean Chrétien Ndagijimana umuhungu wa jenerali yategeka Wilson wari umukuru wa FRN wahawe igifungo cy'imyaka itatu. Urukiko rwavuze ko uyu musore yajyanywe mu gisirikare ku gitutu cyase kandi ko yinjiye mu gisirikare cy'uri umwana. Nubwo hari abaregwa bahawe ibihano binyuranyije n'ibyo bari basabye, umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Arson Mutabazi yabwiye Ijwi rya Amerika ko urukiko rw'ubujurire arwo rwa nyuma ruhuririrwa.
Yari rero Asante Kaboyi ari Kigali. Tu bifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere.